mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, kuri ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, nanjye ndabahaye ikaze muri ibi biganiro.
Mugabo se anaitona uzuje amatora yose yagiye umuntu asiba kubesha ngo hari umugabo wese anaitona waba anaba ni umugabo wese anaitona umwe barazibona ko agasore ushobora kuba uno munsi uri muri wo ejo nturi muri wo nkuko abo bahisemo kuja mu ishyirahamwe yitwa Amizero.
Uyu ni Gaston Sindimo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ku matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Nyuma yaho Charles Nditizi arongoye igisata cya itona itemewe n'amategeko mu Burundi, tereye akamo abari inyuma yiwe kabasaba kutitaba ayo matora.
Muri Mauritania, abakandida batandatu baraye basoje ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya perezida mu murwa mukuru Nouakchott.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iteguriye kugira ibitero mu bibanza bitatu muri Iran, ibyo bikurikije ingingo ya Iran yo gukoroga indege itagira umudereva ya Amerika hejuru y'ikigobe cya Hormuz.
Abanyakameruni bunamiye abasirikare 17 n'abasivili 8 biciwe i Darak mu cyumweru gishize, bishwe n'abarwanyi ba Boko Haram hafi y'umupaka n'igihugu cya Nigeria.
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatiye mu gahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yagabishije Abanyamerika ku rukurukuru ko iterabwoba bishobora kuba umwanya wari wose mu gice cya Masaki, umurwa mukuru w'ubutunzi bwa Dar es Salaam.
Ayo makuru turaza kubagezaho rero mu kanya.
Yego. Ito ni toke makuru yo hirya no hino tubabikiye muri aka kanya. Ngaha muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yiteguriye kugira ibitero mu bibanza bitatu mu gihugu cya Iran, ivyo mu kwishura ku ngingo ya Iran yo gukoroda indege itagira umudereva ya Amerika hejuru y'ikigobe cya Hormuz. Yamarango ivyo bitero ntibyabaye byahagaritswe ku munota wa nyuma kugira ntibihitane ubuzima bw'abanya Iran. Iyo nkuru yatangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi na President Donald Trump no munsi wa gatanu. Ivyatangajwe na President Trump vyakurikiye amakuru yatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru The New York Times. Ico kinyamakuru catangaje ko President Trump yari yarekuriye mu ntango ivyo bitero mu bibanza bimwe bimwe vyo muri Iran, mu nyuma yaho arisubira ko muri ico gihe itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko leta ya Iran yaritangarije ko yari yaronse ubutumwa bwa President Trump abucishije ku gihugu ca Oman mu ijoro ryashize uno munsi wa gatanu. Ubwo butumwa bwagabisha igitero gishobora kuba umwanya wari wo wose kuri Iran. Indege ijejwe gusuma urusaku itagira umudereva ya Amerika yari hejuru y'ikigobe cya Hormuz igihe yaraswa na misile y'igihugu cya Iran, ikintu President Trump yavuze ko ari kosa rikomeye cyane. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran, Javad Zarif, yarashigikiye ingingo y'igihugu ciwe. Abategetsi ba Iran bavuga ko iyo ndege itagira umudereva yari hejuru y'ubutaka bw'ico gihugu. Amari biro bikuru vy'igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere bavuga ko ivyatangajwe n'abategetsi ba Iran bitagira ishingiro.
Tugiye muri Kameruni, aho bunamiye abasirikare 17 na abasivili 8 biciwe i Darak mu cyumweru gishize, bishwe n'abarwanyi ba Boko Haram hafi y'umupaka n'igihugu cya Nigeria. Cyakora si buri wese wemera ibikorwa by'igisirikare cya leta gihanganye na Boko Haram cyangwa ingabo zabitandukanije muri Kameruni, abo mu ntara zivugwamo ururimi rw'Icyongereza. Bamwe batekereza ko abasirikare bakomeye ku bumwe bw'igihugu, abandi bakabashinja ibyaha by'urugomo rushingiye urwango birimo ubwicanyi no gutwikira abasivili. Guverinoma ya Kameruni yishimiye igisirikare cyayo mu kubungabunga leta inzego za leta kandi kikanarengera igihugu gihangana na Boko Haram n'ingabo zabitandukanije mu majyaruguru no mu majyepfo hashyira uburengerazuba bw'igihugu. Cyakora bamwe mu Banyakameruni bavuga ko ingabo zakoze iyicarubozo abahungiye mu bice byegereye umurwa mukuru wa Yaounde. Bavuga ko abasirikare ba leta bateye umudugudu bagatwika amazu atarimo mirongo itatu harimo n'ayabo bahunze. Guverinoma ya Cameroon iyo irabihakana ikavuga ko abasirikare bayo ari abanyamwuga. Yamaganira guko gutwika ingo ndetse n'impfu z'abantu 9 kubarwanye bitandukanyije. Ariko umwe muri abo baturage bahunze hasanga ababikoze ari abasirikare kubera ngo bakoresheje imodoka zikomeye za gisirikare abo barwanye badafite.
Mwana nyakumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Leta y'igihugu cya Tanzania yifatiye mu gahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yagabishije abanyamerika kurukuru kuko ibitero by'iterabwoba bishobora kuba umwanya wari wose mu gisagara mu gice cya Masaki cy'umurwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam kigenderwa cyane n'abanyamahanga. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cya Tanzania bwatangaje ku munsi wa 4 kw'iyo ngingo ya Amerika yatumye bamwe mu banyagihugu batekerwa n'ubwoba bwinshi. Kibukije Amerika akamaro ko kubahiza uburyo bukoreshwa mu migenderanire hagati y'ibihugu. Umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Tanzania Faraji Nyepe yaravuganye n'icyegera cy'userukira Amerika by'agateganyo Janine Young. Umunsi wa gatatu Amerika yaremeye ko ambasade yayo atavyemezo bifadika ifise by'uko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba ku mugwa mukuru w'ubudandaji w'igihugu cya Tanzania Dar es Salaam. Yamara iragabishije abanyagihugu bayo kwirinda kuja mu bibanza birimo abantu benshi no kuba amagabo mu gice cya Masaki. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirishura ku mugaragaro ibitero by'umugwi w'iterabwoba Al-Qaeda mu kuri ambasade za Amerika muri Tanzania na Kenya mu mwaka w'1998 zahitanye abantu barenga amajana 250.
Muri Mauritania abakandida batandatu baraye basoje ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida mu murwa mukuru Nouakchott. Ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka 2008 perezida Mohamed Ould Abdel Aziz ntari mu bakandida. Ibyo biraha ingufu abazatora kubera amaraso mashya bitezeho impinduka. Mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi harimo Sid Mohamed Ould Boubacar wo mu ishyaka Tawassul rifite abayoboke benshi mu gihugu. Boubacar yabaye minisitiri w'intebe mu 2005 kugeza mu 2007. Nubwo ari umunyapolitiki mu babifitemo uburambe ugeranije n'abandi bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi, Boubacar yiyamamaje ashyira imbere impinduka. Yanavuze ko gutora ku mukandida wo mu ishyaka riri ku buyobozi nta ngaruka byagira ku mpinduka igihugu gikeneye. Undi mukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi wagaragaye cyane ni Biram Dar Abeid wiyamamaje nk'umukandida wigenga yashyize imbere kurwanya ubucakara. Mauritania iza ku mwanya wa kabiri mu bihugu byamunzwe n'ubucakara bwo mu bihe bishya ku isi. Ni ikibazo Abidi yarwanyije mu kazi ke hanze ya politiki. Bamwe rero mu biteguye gutora ejo kwa gatandatu bafite icyizere ko abakandida bazagwa miswi bikazatuma haba icyiciro cya kabiri cy'itora ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa 7. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tuyakomereze muri Algeria, aho abanyagihugu 100 uyu munsi kwa gatanu bateraniye mu myigaragambyo mu murwa mukuru w'igihugu. Nubwo bari batawe muri yombi mu biterane bakoraga buri cyumweru kuva tariki 2 ukwezi kwa 4 ubwo perezida Abdelaziz Bouteflika wayoboye igihugu igihe kirekire yasezeraga kuri uwo mwanya. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP avuga ko abigaragambyaga basakuzaga bavuga bati oya ku kintu gishingiye ku karere twese turabavandimwe. Mbere polisi yari yataye muri yombi ababarirwa muri 100 mu bigaragambyaga by'umwihariko abo mu bwoko bw'aba Beber hafi y'ibiro bikuru by'iposita mu murwa mukuru Alger. Aho niho hatangiriye imyigaragambyo mu kwezi kwa kabiri. Abari bafunzwe bose bagiye batabwa muri yombi mu myigaragambyo yo kwa gatanu yabanje kuva Bouteflika avuye ku butegetsi. Bose barekuwe mbere yuko umunsi uhumuza. Abanyaligeria bakunze gukora imyigaragambyo yahuje imbaga y'abantu kuva Bouteflika atangaje umugambi wo gushaka manda ya gatanu. Uwo muyobozi yageze aho asezera ku mirimo biturutse ku gitsure cy'impande zose.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kutukwirikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho Karori Mbitije yaboye umugambwe iprona utemewe na leta y'u Burundi avuga ko ashigikiye uwo wese yoba afise umugambi ukongera guhuza abanywanyi b'uwo mugambwe bimaze kugaragara ko nta kindi kiyishije inyuma ariko akemeza ko umugambwe ahagarariye udashobora kuja mu matora yemirije ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Desire Hatungimana
Ni tangazo ryasohowe kuri no wa kane igerekezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu na Karori Mbitije arongoye umugambwe iprona utemewe n'umutegetsi bw'i Burundi amenyesha ko afise amakuru kwishyira hamwe initiative et changement ririko rirarondera abagize uwo mugambwe kugira abagize iprona batandukanye biyunge Karori Mbitije amenyesha ko icyo cyumviro cyo kujya hamwe ariyo ntumbero yabo ngo ni nayo ari ntumbero yagwagasore gusubiza hamwe ngo vyotoma iprona isubira guharanira ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu Karori Mbitije amenyesha muri iyo tangazo ko naho icyo cyumviro cyari ciza kirimwo imitego abadasigana bategezwa kumenya amenyesha ko ushaka guhuza impande za iprona ari intumwa ya Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu nawe akaba igikoresho cy'umugambwe CNDD FDD Karori Mbitije amenyesha ko uwo mugambi uteye amakenga narya Gaston Sindimwo ari umwe bari kubasambura iprona bongera bayisahura n'amatungo yayo afadikanije na Abel Gashatsi arongoye iprona yemewe na leta muri iyo tangazo Karori Mbitije amenyesha ko atumva igituma uno munsi hoba hari uwo mugambi wo gusubiza hamwe mu gihe Evariste Ngayimpenda yagerageje kwegera Sindimwo na Gashatsi bakarahira kuko bibaza ko bashobora gutakaza ibibanza amatora yo mwaka wa 2020 Muri iyo tangazo Karori Mbitije amenyesha yuko iprona yiyunze yoja mu matora nkuko Frodebu CNL n'indi migambwe ivuga ko idacuditse na leta yamaze kuvuga ko izo yajamwo yoba ari intsinzi ikomeye kuri leta ishaka kwerekana ko amatora y'2020 azoba ahuriyemwo bose Karori Mbitije ati n'uruhendo aravye ibiri mu bwirizwa shingiro ryo mwaka wa 2018 ahubwo agasaba indongozi za iprona kutagwa muri uwo mutego ariko akamenyesha ko ashigikiye icyo cyose kinywanisha abadasigana mu ntumbero yo kunagura amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro cyo mwaka wa 2015 kwitabira amatora yo mu 2020 ashingiye ku ibwirizwa shingiro rishasha Mbitije abona ko kuba ari kwishyira akagozi mu izosi no guhemukira abarundi asaba indongozi za iprona kongereza inguvu n'ishaka abadasigana bakiyamiriza bivuye inyuma ayo matora y'inkinamico atakindagamije atari gusubira gukwegera Burundi mu manga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Urakoze Desire tukivuga kandi kuri iyi nkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ko ata wundi mugambwe iprona ubaho kandi kuyo mugambwe uzokwitaba amatora mu mwaka wa 2020
ubwambere no banza kumenya yuko uyo muntu atakiri mu mugambo udasigana iprona murazi ko yitoje mu gwi witwa Amizero y'Abarundi uyo yahubishije abadasigana kuja gutora mu mugambo udasigana iprona niyo sura kwita umudasigana icyo ni cyambere dushaka kumvisha abarundi n'amakungu ko abo bantu se guhenda ko arabadasigana cyakabiri nuko avuga yuko twebwe dukorana n'umugambo uri ku butegetsi ewe nibaza yuko yakoranye n'umugambo uri ku butegetsi kuva avuka gushika mu 2012 sinuvuga yuko rero umuntu atukora n'umugambo uri ku butegetsi sinzi ko yoba ari inde kuko utsinze niwe tuyoboka kanejo muzotsinga ne tuzoyoboka uwo twatumizwe nawe twamwandika ikete ko twatumye na gacaka kanaka umuntu wese afise uko avyumvira kandi uno munsi kwebwe nta kibazo dufise mu gamasa na iprona tubagaze neza cyane rwose gusumba iyindi myaka yose yabaye
Charles Nditije avuga kandi ko mwebwe muri mu bantu basambura umugambwe iprona ayo majambo yo muyavuga kwiki
twebwe nta nakimwe tumwishura ko kuko uyo nacho ahenda udasigana ubwambere yabatwaye mu mizero nabagumize mu mizero twebwe hazoza ushaka kinuko twebwe twamye twubaka kandi abadasigana bonye ni bucabona kandi nasabye kigongo kubona nagize amahigwe mabi yo gutora umukuru mugambwe nk'uyo kandi ivyo nabisabye kigongo badasigana kuko uyo ninjira mushizeho kugira abumukuru mugambwe muga dusanga twari henze kandi mu buzima kwihenda birashika
umugambi w'abadasigana ipona wemewe na leta uri mu nzego za leta ikauri muri leta y'Burundi uzoja mu matora y'umuhimbiri na mirongo ibiri
na mugambi w'abadasigana ipona wundi uriho atari umugambi nyene wonyene nacho gituma n'ukuje amatora atawundi mugambi tuzogenda twihetseko kirise uzodushima akishima kufatanya natwe niyo tuzogenda tujanye mugambi w'abadasigana ipona uzoja amatora yose yagira umuntu asiba kubesha ngo hari umugambi w'abadasigana ipona waba anaba n'umugambi w'abadasigana ipona umwe warazibona kwa gasore ushobora kuba uno munsi uri muri wo ejo n'uburi muri wo nkuko abo bahisemo kuja mu ishyirahamwe yitwa Amizero turasaba yuko nibagira amahirwe yo kuronka amahirwe yo kwambura uwo mwambaro bazosaba abaronka umugambi w'abadasigana ipona uno munsi.
Charles Litije aravuga kandi ko kuja mu matora yo mu 2020 ari ukwishyira kagozi mu izosi avuga kubera ibwirizwa shingiro ridatomoye muri iki gihe ririmo ibintu byinshi byotuma avuga ko mu gihe umugambi pronoja mu matora uwo bawishyize kagozi mu izosi mwebwe ibyo ni mu bitinyo
twebwe nishobora kwahura abarundi muri iyo nzira mbi twebwe tuje amatora kandi ntitumubwiye ngo atubwire tujeyo cyangwa ntitujeyo we arafise uko yagiye mu matora mu 2025 titukene yuko asubira guhenda abantu yarahenze abantu benshi sinzi no kora ku nguvu abantu mugabo mbega afise bande abwira nga ari mu Bubiligi arababwira ntangorane mugabo twebwe tuje amatora ukuri kwamye kuko ureka gutora mugabo ntureka gutwagwa twebwe rero tuje gutora kugira ngo dutwagwe nabo twatoye
icyumviro cyanke umugambi wo gushaha hamwe abadasigana umugambi kigeze he
icyo nakubwiye nuko umukuru w'umugambi w'abadasigana ipona Gashatsi Abel ari umugambi yafashe kuva akiba umukuru w'abadasigana ipona kandi uno munsi icyo gikorwa akigejeje kure kuko gusubiza hamwe abantu si itangaro si jambo avuga ngo subira hamwe mucyo musubira hamwe hasubira hamwe abami afite imitima itekanye utaratekanye umutima wiwe ntangorane iyo baragumye iyari mugabo twese twifuza ko abarundi bose abarundi bose basubira mu ruhongore rw'umugambi wa kuko abarundi bose bavukiye muri uwo mugambwe nibo bazi kandi watuzanye nayo kwikukira tukifuza yuko n'intahe iyo y'iterambere yoba ivuye mu gambo cy'ikanipo.
Gaston Sindimu icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanyamahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Frederic
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ari mu munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru ya Radio Ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya Lieutenant Joel Mutabazi wasabaga kurekurwa by'agateganyo hagakomeza gukurikiranwa ari hanze. Mutabazi yajuririye uru rukiko havuga ko atemera igifungo cya burundu yakatiwe n'urukiko rwa gisirikari ndetse asaba no kurekurwa by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi no kuba afunze binyuranije n'amategeko. Mugenzi wacu asumuta akaba yuri Kigali mu Rwanda aduhe inkuru irambuye.
Umucamanza yatangaje icyemezo gitesha agaciro inzitizi zari zatanzwe na leta na Joel Mutabazi yibereye mu rukiko ari kumwe n'umwunganizi we Me Antoinette Mukamusoni. Leta na Mutabazi yari yasabye gufungurwa by'agateganyo ashingiye ku mpamvu eshatu yasobanuriye urukiko. Ku isonga harimo ko arwaye indwara zirimo izidakira harimo indwara y'umuvuduko w'amaraso hypertension, indwara y'umwijima n'indwara y'amaso. Mutabazi avuga ko kubera uburwayi byaba byiza ko yarekurwa by'agateganyo akajya kwiyitaho akivuza ari hanze. Indi mpamvu leta na Mutabazi yasabaga gufungurwa by'agateganyo igenderanye n'imibereho ye yo muri gereza. Leta na Mutabazi yari yabwiye urukiko ko afunzwe mu buryo bubi ati si imibereho ikwiye umuntu fungiye mu kumba gato ka metero imwe na santimetero 80 katagira idirishya karimo amakamera kungeraho ni ugufungura inzugi enye ubwiherero buri muri ako kumba. Metre Mukamusoni wunganira Leto na Mutabazi nawe yavugaga ko aho Leto na Mutabazi afungiye ari ikigo cya gisirikare atari gereza agasanga afunzwe ku mabwiriza ya gisirikare kandi mu yanwe n'urukiko yagombye gufungirwa muri gereza ya gisirikare yemewe n'amategeko. Icya gatatu Mutabazi yasabaga ko yafungurwa by'agateganyo abishingira ku mafunguro ahabwa muri gereza. Aravuga ko arya ibigori n'ibishyimbo bamuhindura bakamuha kawunga kandi ngo arasanga bitamufasha mu burwayi bwe ko akeneye indyo yihariye igendanye n'uko ameze. Izi nzitizi zose uko ari eshatu umucamanza yavuze ko nta shingiro zifite. Ahereye ku buryo Mutabazi afunzwemo, umucamanza yavuze ko iyi mpamvu itahabwa agaciro kuko aho yita mu kigo cya gisirikare afungiye ahubwo ari ishami rya gereza ya gisirikare yo ku Murindi. Umucamanza yavuze no kuzitiza ibijyanye n'ubuzima bwa Leto na Mutabazi, wagaragaje ikibazo cy'uko afite indwara zikomeye zikeneye kwitabwaho n'umuganga w'inzobere. Umucamanza yavuze ko kuvuza imfungwa biri mu nshingano za Leta kandi ko Mutabazi avurirwa mu bitaro bya gisirikare i Kanombe bibarirwa mu bya mbere bikomeye igihugu gifite ko kandi ahabwa imiti uko bikwiye. Umucamanza yavuze ko ibyo Mutabazi yifuza ko byo kubona umuganga w'inzobere igihe amushakiye atabishobora ngo kuko n'abaturage bari hanze batabona umuganga w'inzobere igihe cyose bamushakiye ko bibasaba kubanza kubisaba. Ikibazo cy'imirire Mutabazi yavuze ko itagendanye n'uburwayi bwe, umucamanza yanzuye ko Leto na Mutabazi ahabwa ibiryo bikwiye byujuje ibyangombwa. Anongeraho ko yaza kwaka indyo yihariye yari kuyisaba umuganga akaba ari we uyimwandikira ko kandi yari kuyihabwa. Umucamanza yavuze ko inzitizi zose Mutabazi yatanze zidafite ishingiro bityo ko akwiye gukomeza gufungwa mu gihe gitegereje kuburana ubujurire bwe. Leto na Mutabazi nta byinshi yavuze ku mwanzuro wari umaze kumufatirwa usibye ko mu ijwi riranguruye yagize ati "Imana indinde kandi namwe bahoze wijijwe." Uwunganira Mutabazi Maitre Mukamusoni Antoinette yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko agiye kureba niba izi nzitizi zishobora kujurirwa mu rukiko rw'ikirenga. Maitre Mukamusoni avuga ko nasanga bikunda azabanza akaganira n'umukiriya we bakajurira. Leto na Joel Mutabazi afatwa nk'ukuri itsinda ry'abantu munani bose baregwa ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu yakatiwe n'urukiko rwa gisirikare igifungo cya burundu mu mwaka w'2014. Batandatu mu bo bareganwa bamaze kubwira urukiko rw'ubujurire ko bemera ibyaha kandi bagasaba imbabazi ndetse banatangaza ko bakuyemo inzitizi zose bari bagaragaje. Muri abo harimo Demobe Kalisa Innocent nawe yahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame. Urukiko rwari rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha by'iterabwoba no gushakugira nawe umukuru w'igihugu. Mu myanzuro yagejeje ku rukiko rw'ubujurire Kalisa yemeye ibyaha bisabira imbabazi. Kalisa avuga ko yiyemeje kuvugisha ukuri kuzuye ngo aboke ku mutima. Yatakambiraga urukiko ngo ruce inkoni zamba rumugabanyirize ibihano kuko ngo bwari ubwa mbere akoze ibyaha. Ikindi cyemezo nk'iki cyari gitegerejwe gusomwa kuri wa gatanu ni ku rubanza rwa General Frank Rusagara ndetse na Colonel Byabagamba nabo basabaga gufungurwa by'agateganyo mbere y'uko ubujurire bwabo butangira kuburanishwa. Gusa iki cyemezo cyo nticyabashije gusomwa kuko urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rutabonye umwanya uhagije wo gutegura uru rubanza kubera izindi manza nyinshi ziri muri uru rukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 245 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murabyumvise ni wa mwanya tubagezaho amakuru yerekeranye n'imikino mbere yuko tujya mu rwego mpuzamahanga mu rwego rwa Afrika yose reka noneho tube duhereye mu Rwanda turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Jean Claude, amakuru duteganyiriza muri weekend na yahe hari byerekeranye n'umupira w'amaguru niko twumva hari amakuru y'imikino yo kwishyura muri kimwe cy'akane kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro hakaba na volleyball waduhera kuri uwo mupira w'amaguru.
Twihuse nababwira yuko umupira w'amaguru ariho duhereyeho mikino yo kwatangira igikombe cy'amahoro nyine kimwe cy'akane kirangiza umunsi w'ejo nibwo hazaba imikino yo kwishyura no cy'umweru akora ibyo twiza kirekensere hanyuma gasogi yakira Kigali igisiza umunsi w'ejo hanyuma noneho ku cyumweru icumbi zakira Rayon Sports icumbi yatsinze ibitego birindwi kuri kimwe mu mukino ubanza hanyuma undi mukino Kiyovu Sports yakira Intare hanyuma kuri volleyball nta kindi kiri kuvugwa mu majyepfo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye. Irushanwa ryo kwibuka Alphonse Rutsindura wari umutoza ukomeye w'ikipe y'igihugu ndetse n'ikipe ya Finland yo kwa Rwanda Vigo Fidelis akaba rero yari asize ubuzima muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 aho rero irushanwa ryo kumwibuka rizaba ejo kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru aho amakipe atandukanye azaba yaserutse haba mu bagabo mu bagore ndetse no mu bakiri bato.
Jean Claude, reka dukomezanye na Fideli Niyongabo muvugane ku byerekeranye n'imikino yo kuri Afurika.
Waramutse Jean Claude.
Nda ubaneza Fidel.
Yego. Mukanya igikombe cy'ibihugu bya Afrika kiratangura mu gihugu cya Misiri naho mu rukino gukugurura Misiri za guhura na Zimbabwe mu mugwi A urimo na Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witegereze ubona ngaho mu Rwanda biteguriye gute iki gikombe.
Yakoze Fidele navuga ko mu Rwanda abakunzi b'umupira w'amaguru bategereje n'ishyushyu ryinshi uyu mukino ugiye gufungura kandi si umukino gusa ugiye guhuza Misiri na Zimbabwe n'indi mikino ikurikiraho urasanga nk'ubu ngubu muri aya masaha abantu barimo bahihirikana abari bari ahantu hitaruye mu rugo cyangwa se hitaruye aho bashobora kureba umupira bavuga bati tunyaruke twitegereze bino birori byo gufungura hanyuma tuze no kureba umukino ni ukuvuga ngo mutake abantu bariteguye n'amashusho menshi cyane cyane ko bimaze kugaragara ko mu Rwanda abakunzi b'umupira barimo baragenda biyongera Kigali.
Kuba u Rwanda rutaronse iyo tike naho ibindi bihugu byose byo muri zone sekafa biri muri icyo gikombe no kuvuga Uganda, Tanzania, Kenya n'u Burundi hari icyo bikuraho kugishika abafana bafise?
Ntacyo bikuraho cyane cyane byari kuba akarusho wenda y'u Rwanda ruza kubona ayo mahirwe ariko rero ntibyashobotse kandi ntabwo ari ikintu cyatunguranye cyane cyane ko n'abanyarwanda bamaze kubibona ko ikipe y'u Rwanda iri hasi cyane cyane ko bikunda gucira no mu mitegurire aha rero bamaze kwiyakira bavuga bati ubu u Rwanda rwananiwe reka twikurikiranire andi makipe mu karere ndetse ugasanga bamwe bavuga bati nubwo u Rwanda rudahari ariko hari abaturanyi bamwe bakavuga bati tuzafana u Burundi intamba mu rugamba ikipe ifite abakinnyi basanzwe bakina hano mu Rwanda abandi bati tuzafana Uganda abandi bati tuzaba dushyigikiye Congo Kinshasa abandi bati Tanzania na Kenya bivuze ngo ahubwo kuba u Rwanda rutarimo ntabwo bacitse intege ijana ku ijana ahubwo barimo baravuga ngo aho tutari kuko nicyo twasigaye ku rugo muri kano karere aho tutari rero bino bihugu duturanye birahatubereye ibindi rero ntabwo byaciye intege abafana bo mu Rwanda Kigali ari nako bakunda kugenda babigaruka bavuga bati mu Rwanda rwose twigaye bitegurire biracyari hasi.
Urakoze Jean Claude Munyandinda. Tubibutse rero ko mu migwi ama pool agizwe n'imigwi inserukira gihugu iri muri cyo gikombe mu mugwi A harimo Misiri, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda na Zimbabwe. Mu mugwi B harimo Nigeria, Guinea, Madagascar, Burundi. Umugwi C ugizwe na Senegal, Algeria, Kenya na Tanzania. Mugwi D ni Maroc, Cote d'Ivoire, Afrique du Sud, Afrika y'Epfo na Namibia. Mu mugwi E harimo Tunisia, Mali, Mauritania na Angola. Mu gihe mu mugwi F harimo Cameroon, Ghana, Benin na Guinea-Bissau. Tubibutse ko muri iki gikombe hiyongeye ko iyindi migwi mu bisanzwe hahora haronka imigwi 16 yahora ironga itike yo kuja muri cyo gikombe ikaba yiyongeye gushika ku migwi 24. Ibihugu bya mbere bishitse muri icyo gikombe bwa mbere Burundi, Madagascar na Mauritania. Hakaba hari abakinnyi rero bakomakomeye b'ibihangange basanzwe bazwi nka Sadio Mane wo muri Senegal, Mohamed Salah wo mu Misiri na Bikayita wo muri Guinea, Riyad Mahrez wo muri Algeria na Hakim Ziyech wo muri Maroc.
aya makuru rero y'imikino urakoze Fideli niyo watugeze ku musozo w'ibiganiro byacu tukaba tubashimiye mwese kwa mwahisemo kuba na natwe muri iyi saha dushimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Dan Crawford yarafatanije na Fasil Gebehu wadufashe gushyira mu ibiganiro no kubibagezaho ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije amakuru rero no gukurikira neza ibiganiro ngo yafashijwemo nange Eugenia Mukankusi
na Fideli Nyongabo mubwire ibihe byiza muhandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.